kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio zanyu kuri internet no kuri telefone ngendanwa hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku kibazo kibura ry'ibitoro n'ibikomokaho mu Burundi. N'ikiganiro ijwi ry'Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi. Muri uyu mwanya ndasaba mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye uri Kigali mu Rwanda akitugezeho.
Urakoze Etienne Karekezi kuma kakanyi. Mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi turagaruka kwibura ry'igitoro rimaze igihe mu gihugu cy'u Burundi. Imyaka ibiri irengira heze kuronka igitoro mu gihugu cy'u Burundi ari umuzi w'ibuye. Ico mu bwoko bwa mazutu na lisansi bigakuranwa kuboneka nabi nabi bikanashika ubwo bwoko bwose bukaburira rimwe. Kigitangura gukena abategetsi barizeza abanyagihugu ku kibazo c'igitoro catorewe umuti kandurama, ariko abanyagihugu ho bakakirindira maze amaso agahera mu nzira. Uko iminsi yagiye irahera niko abategetsi bahava barahindura imvugo maze bavuga ko igihugu gifise ubukene bw'amafaranga y'agaciro ari nayo arangurwamo igitoro mu bihugu bigifise. Nubwo biri uko abari mu nzego zitandukanye z'igihugu ntibabona kumwe iki kibazo. Hari abavuga ko igitoro cinjira gikwiye mu gihugu, ariko hakaba abakinyegeza kugira bagishore mu bindi bihugu. Abandi nabo bakabandanya bavuga ko ikibazo gishobora gukemurwa umwanya n'umwanya. Muri kino gihe rero ingaruka zikena igitoro zitera ziremera abanyagihugu mu makomine yose ndetse no mu ntara zose.
No museto bisingorane z'igitoro tute ubwo rya cupa rya mazi rirya rya Eritrea cyangwa kitwa n'igikinjo kijya kuri pri normal ku station igitoro kiri ku station kigo ibihumbi 600 ngo musigire twato kigura ibihumbi 300 kandi ivyo 300 nawo tukiura 300 wa mukiriye yahora yipakiza ahubwo 600 aguha igihumbi no musa ashaka ngo igihumbi basi yina nase abaye ihumbi yabateje ivyo mu gihugu ndayo mu Burundi akurengeza ko amajara 5 nirumva uko bise biharura umuzoshikirana ya 300 byari ihugu rikindi gitoro we ni kirenze ko naho no munsi kuveje ku mugoroba kwa twikura mu cyubitwe cya Rugombo no ngaya kuri frontiere mu gatumba kivuye muri Kongo abakomane ko bari doga ngo nabo ntacyo baronka ngo kiza mu Burundi ubu bazibi kandi mugabe nabo ni kuzibira ko mu mani turabatahura ko abapolisi bacu ba Burundi babatoza amafaranga arenze cyane kugira ngo bacindirize bakizana kandi ko ari gufashanya rero twasaba leta idusabire nyamuno musingahe wacu tutarakiro idusabire leta ababanye bacu duhana imbibe kandi usabire n'abapolisi bari kwizo mbibe boroherereze abantu bakituzanire nawe tubone ukigura cyoroshye nawe dutwana n'abakiriya byoroshye tayo turashwana n'abakiriya hama rero ikintu gishashaje cyantangaje nk'umuntu avuka mu gihugu cy'u Burundi mu cyubitwe cya Rugombo no mu banza nibo banza naragiye yo jimuti nkamirako buyana bajije umuntu ati mbashana ku gitorohehe yambwiye ati wati ati ati nta makuru ufise we igitoro ati ugidanza uyo badanaza ibiharage mu botiki natunye mu mama niwe cyanzanira igikinju yasuka mu moto aramaza ngo bahenye mbere Bujumbura yo ngo Bujumbura cyangwa ati Bujumbura nta nwo kubonana kaya gacupa gatoka nakadogereka mu gacupa kitonesa aho wopfungwa nta no hamenye none ko turabaza none mu cyitoro cyarwo mu nabo banza nti hatwagwa ngahe Bujumbura handi hatwagwa kwiko bo barose uburenganzira mugatwebwe twabaye Bujumbura nitongo uburenganzira bwenge n'igitoro nawe tugiye nka byoroshye kandi bakamva byoroshye rero hamwe bwa bimenyesha makuru mudusabire ku bategetsi babijejwe bamenye yuko ego gutwara bitangwa n'uhora ku Imana ibigena nta muntu yegenera ikintu nakimwe ariko byibuke yuko ari twe twabatoye bamenye izo ndoka zeze ibyo bagenderamo nikore ritangwa n'umwe n'igihugu umumotari nyene arari ha document ko twete technique autorisation transport haravuga ko amafaranga agura izindoka ari bagenda mu zanzira
abo dufite ingorane no kuduga n'amatike nitukironka ibintu byarayangaye hajewe mvingozi ubu kuduga ni 300 na twara twaduga ku 180 umbizo zose ni ngorane dufise kubera ibitoro
ndiko ndabiraba bavuga ngo amadorari niyo yabuze ngo impamvu igitoro cyo kirabura nabo nk'abategetsi borawe ingene babyiga bakiga ingene ayo madorari yoboneka gira ngo abene igihugu areke kwicwa n'inzara kuko abanyonga ivyuma inywa igitoro bararembye
cyo mu bisanzwe uko mbona kwere mbona uku kuntu babanye ngo muri Kongo ngo ibitoro ngo ntibize ngo ino mu Burundi mu kibitoke niho twahura tugakura tukagenda tugasimba tukagura nk'akabuni ibihumbi 200 none ubu bahabanye ngo ntitujeje cyamara basi nkuko byagoranye twe hanatagi hari bo ture boreka basi abo bazana camagenda bakazikizana nacu tukaronka ukuntu tukaburira miryango yacu kuko mu bisanzwe cyo tugira ingorane twese umukiriye umubwiye ikurusi nk'ikurusi ukamubwira twaratubwira bibiri gihari ukamubwira bitanu acha mucamuterana imirago yibaza ngo wewe nawe ugire yashire mu mufuko kumbe nawe ni wayaronka ni yayaguha nawe uza kuyahigisha iyo muri Kongo canke iyo zacibito mugabo umunumva ngo banahuga yurumva tugiye gufa nyene nkabi nkuko nakundi tuzovyemera uko bije
cyo nk'umugabo wanje no kuri yahora ari mu mutara se mbeshe ubu harakikintu cy'amezi abiri umugabo wanje ataronka icakora kubera iki ibitoro ubunya nije niruka ntawe icyo niruka mu cyanke ngwaye abana barabwira ko cyanke bakaburara no kuri cyo twosaba nuko bo biraba bakigenga ubuntu ntabo bo batumye ibitoro byo babibura nkuri bakadufasha ibitoro bikaboneka kabisa akindi kintu mvuga mega no saba ukuri mana yabagirira neza
ega zo cy'ibitoro ku byo mbona ni ukuri muravyo buri hakubwishi kuko nk'imyimbati barabadutereka imyimbati itatu bihumbi bibiri ariko bazibadutereka imyimbati itanu ibihumbi bitanu abakadutekera imyimbati munani ku bihumbi cumi aho ine bitanu
twebwe abenegihugu bato bato dufungura ari uko twakoze tubayeho mu buzima bwo ku munsi ku munsi uyu munsi uno munsi tuko turavugana kiya gikinje cy'amazi cy'litiro n'inusu ubu kigeze ku bihumbi 30 kubera iki Kongo yugaye twigere turasaba nyimba koko mu gihugu cy'u Burundi byasa yuko igitoro kiboneka abategetsi nibyo byiyumvire barabe ingene ugurura imbibe hanyuma kuko turonka igitoro cy'amagendo kize hanyuma ubuzima bwa bene gihugu bubandanye kuko bitagenze uko n'ukuri abanyagihugu barapfa nta gisibye barapfa kuko ubuzima bwacu bwose bwahagaze ubu ntituko turakora ubu amazu bariko baratwishuza batwishuza nako kwicaye twirwa twicaye no kuvuga ibibazo byabaye ibibazo mu banyagihugu abanyagihugu babuze iyo baca niyo baba babuze ico bafata n'ico bareka no kuvuga rero turasagasagiye leta kuko leta n'umubyeyi irabe ingene itorere umuti izingorane z'ibitoro bose bagitereranye bicerereje umenga ni kibazo gisanzwe kandi ubona ko ari kibazo cyagaritse ubuzima bwayo n'igihugu
abarongo ya mashira hamwe adaharenira ibyicaro bya politike babona ko igihugu kigeze hatemba kubwike na gigitoro inandaro akaba koko ari ubukene bw'amafaranga y'agaciro atacinjira mu gihugu ku rugero yahora yinjira ko imbere y'intureka ivuye ku biringo by'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2015 Imigendranire y'u Burundi n'amakungu yaratosekaye kugeza aho bisa naho ata amafaranga mva makungu acinjira ciye mu banki nkuru y'igihugu inyuma ya leta y'u Burundi yahavuye yugara yandi masoko yazana namwo aya mafaranga mva makungu amashirahamwe atari make hamwe na bimwe mu bimenyesha makuru muza makungu byakorera mu gihugu byarugawe eka n'ubutunzi bw'igihugu muri rusange bwaragabanutse Icegeranyo c'ikigo c'igihugu kijejeho kwegeranya amakori OBR cy'umukwezi kw'icumi mu mwaka wa 2023 cerekana ko amafaranga leta yinjiza ikuye mu rudandazi wa handenga mbibe yagabanutse ku bice birenga 19% mu mwaka uheze ugereranije n'uw'imbere yaho wo mu 2022 Iryo gabanuka ry'amafaranga y'agaciro yinjira mu gihugu niryo ryabaye inkwezi y'ingorane Amashirahamwe mwamwe akomeye yo mu gihugu akoresha amafaranga mva makungu menshi yaciye atangura gukora acumbagira kuva ico gihe atotanga karorero k'ishirahamwe rihingura ibinyobwa Bararudi aho ibyo guhingura ibinyobwa hakurugeza rukwiye byayiyangaranye na bugingo n'ubu eka n'umunyagihugu abayabaye yarashikiriwe abarangurira hanze y'igihugu ho ntibagishobora kuronka amadolari nk'uko babyifuza maze bimwe mu bidandazwa bigakena canke bikabura burundu Ni mu gihe dolari rivunjwa amafaranga hafi 300 mu mabanki nayo ku isoko y'abavunja bo mu kinyegero rikavunjwa amafaranga arenga 600 abakunzi b'ijwi rya Amerika bahaye ijambo abantu batandukanye barabwa n'ubuzima bw'igihugu cy'u Burundi kugira bavuga ingene babona ikibazo naho inyishu yozanana kugira ngo ikemure ikibazo c'ikenagi gitoro. Aba ni bamwe mu banyagihugu bakogwaho n'ikenagi gitoro.
Umukiriya ampivyashaje kugira ngo ubuzima bwa misi yose bubandanye aragenda kurangura aho ni mu rutegama hanyuma akarangura kare yahora ari haso basane ubasigaye ari hasa 500,000 amaze gushika kuri iyo tike giwe yemeye kugenda kuri kenze kugaruka n'imizigo azanye 500,000 nabana bacu tubahebe kandi twara bavyaye nako dufite twobigira handi tubatwahunze ntitugiye duhungira
kuri kutugiye kubiraba mwebwe mu shike imbere murarabe ico modufashe nkatewe mvanye mbanye ndavyomba nahora mfati moto nkaza nkarangura nkashika kwirigara kirikare abakiriya nk'abana bakadushora abana kandi bazifunguye mu gatondo ha mu gasanga nanje nashobye gutakara ati kugeze no saha mva ngaha nkazotaha ijoro nkashika muhira amasaha 5 y'ijoro bivanye n'ingana abuze depressement sabana biga barabura ikibatwara ni kuri iki gitoro kiraduteye ingaruka mbi ivyashara ntavyo tukironka umutaye waranguta za kugarukana jewe nashabona ni hatari imana yonyene kudutabara
usanga ibiciro byaraduze mico gere rusanga kabagashara ko kukwezi murasanga ari karika korera konyene mu byo ncuruza navyo nyene usanga navyo bigenda biduga bwe kuranga kugaruka kazaza nyene twomenga karagoye ntukabona neza tubona ibintu byigijije imbere yacu
kwa bafundi nkubu we twebwe atabitoro bihari no gukoresha nta ukoresha ni nkuko natwe ubuzima buba buhagaze muri make
mu gihe tuba tubuze igitoro ntishobora kutworohera kuko twebwe bw'akazi kacu dukora bisaba yuko urujya n'uruza ruba ruhari abize farasa bakahaca imanza urumva yuko ziba zikiwe ntituba tushorewe twebwe kuko mu gihe atarujya n'uruza tuko turabona akazi kacu ntikagenda neza
nahimana nyine kuko mu gihe bitsinze urumva muri katoza n'ibindi ntukwiyakira n'ukuri
urabona nk'ibintu njya nikoreye ingene bingana ikumva z'ibitoro nyene nayo ubundi waba ibitoro byabonetse mba nakoresheje umwanya nkabyikoreza bisi hanyuma nkashika iyo nariko ndagenda gukorera nahwereye hasi nikoma
nk'ubu twebwe dukoresha imitahe y'abandi nk'ubu twebwe baraduha ibyashara tudandaje tukajya dukura ko ubugari basi tugakura ko kwa kanyungu dusumije ayandi yabo twacye tubasubiza mara bimaze kuba bimeze kubyashara nk'ubu ibitoro byabuze ntashobora kuguhereza kubera nawe ntiyoguhereza ibintu utamuhaye amahera bumva bishakorana n'abafise umutara
tukivuga kuri iki kibazo cibura ry'igitoro mu Burundi umuvugizi w'ishyirahamwe gishinze kugwanya igiturire n'isesa kugwa ry'amatungo ya leta Oricomu Jean Nduwimana avuga ko igihugu kigeze ahatemba kandi abakora ibikorwa bibaye abaye aribo babangamiwe kuruta abandi.
Haraheze nk'imyaka irenga ibiri igihugu cy'u Burundi kiri mu bukene ntangere n'akajagari gategwa n'ikena ry'ibitoro. Iryo kena ryasize imvune mu banyagihugu bafise amikoro cyane cyane make kuko murazi yuko igitoro kitahari mu gihugu nta kintu na kimwe gishobora kugenda neza nta terambere rishobora kuboneka kubera iki kubera nta mukozi ashobora gushika ku mirimo kuko murazi yuko umukozi agenda yiyunguruje n'imodokari nta mukozi ashobora rero kuronka umwimbu nuvuga igihugu ntigishobora gutera imbere na gatoya igihugu kigenda gisubira inyuma nk'ibirenge kuko ico gitoro kibura niko igihugu kigenda kizama kigenda kiyama abantu babona bene umurango barurira cyane cyane abakora imirimo mito mito nibo bahagirira ingorane cyane kuko ntibashobora gushika iyo barangurira tudandazwa twabo abandi bo bashobora kwinanata bakaronka naho gatoro bafise nk'imiduga iyo bakarose baraheza bakagakoresha ariko ubutigera ronka uburyo bwo kuyunguruza niwe acagira ingorane rero abo nk'abapfasoni urabona hariho abadandaza ibyamwa abaja kubirangura hariya ku isoko kwa siyoni bavuye nko mu mitumba iharanamiye igisagara abo baragira ingorane zikomeye cyane abo bakora kubirangura bizimbye kubera haba hari bike bitashitse naho mu isoko ko nawe nyine murazi ko bishica kwa siyoni bivuye mu masoko ya ruguru
aho rero kugira ngo bishobore byashitseho rero bibari bike uko rero bibabike niko bica bizimba cyane
kuvyukuri murazi yuko iyo abadandaza abo bose bajejwe imirimo bakora imirimo itandukanye mu gihugu iyo batariko bayirangura neza iyo badashobora kwiyunguruza kugira bayishike ku iyo mirimo iyo abadandaza batadandaza ya matagisi ntayo baheza ngo batange nuvuga igihugu rero kiraha sinzikarira no kuvuga ko igihugu iyo abanyagihugu batariko barakora kirahombera.
Washington ijwi rya Amerika.
Umushikiranganje wo gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi wabona kwike na gigitoro risanzwe kuko ikibazo gishobora gukemuka umwanya n'umwanya. Marie Chantal Nijimbere yabivuze mu minsi mike yiheze arangiza ikoraniro kaminuza yari yagiranye n'abakorera mu gisata cy'abatwara abantu n'ibintu mu gisagara cya Bujumbura.
Iyi nama rukukomayo mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu baye mu gihe hariho n'ibindi bibazo novuga byibonekeza bitatuva ko nkibura gigitoro ari naco novuga nyamukuru cyabonetse nk'ikibazo gikwiye gutorega umuti muri kazoza ka hafi ariko iciza cavuye muri no nama ko twese twashoboye gutahura kumwe yuko ikena y'igitoro mu gihugu cy'u Burundi kidakora kwibahari titimbura kandi igitoro kandi kikiri mu nzira y'iterambere ni ikintu gishobora gushika uno munsi cyangwa kigashikejo muca mumva rero yuko singorane y'umuntu umwe abari ingorane muri rusangi ikora ku buzima bw'abenegihugu ni naco gituma niyo turiko turarondera inyishu nka leta twese tuba duhurikiyemo baba abikorewe utwabo canke ibisata bya leta dutege za kurondera inyishu irama yo gushobora kuraba ingene twongereza novuga umurindi w'igitoro tuzana hano mu gihugu cacu Burundi kugira ngo dushobore kugira nka couverture y'amezi arenze kumwe abiri atatu ikena y'igitoro ni kimwe mu bituma ibikorwa byacu twese bikorwa ko ariko tugasaba tukanahumiriza ko bisaba kugira umutima utahura kugira umutima ubona ko ama context nk'aya conjoncture arabaho mu gihe atari cimbugwa wirimira mu gihe kandi atari ikintu uja kwivomera.
Inama ziba mu gihugu zamazigaruka kwikena gigitoro higwa itegeko ry'integuro y'amafaranga azokoreshwa mu mwaka wa 2024 ushira wa 2025 itariki 13 z'ukwezi guheze urongoye inama nshingamateka yishuye abashingamateka bari mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe asa n'ubufisi indimi zibiri hamwe avuga ko igitoro ciraye ariko hari abakinyuruza andi nahavuga ko atakihari kuko hari abakibuza kwinjira mu gihugu. Gerald Ndabirabe abona ko bose bagasubizwaho igihano cyo gupfa na cyane cyane kuri abo bagurisha igitoro mu kinyegero.
Abantu bari kunyegeza amakarbira mu mazu umuntu agafatanywa 5 ml de carburant 3 ml de carburant mu nzu uyo abikorera iki mugacamvuga ko ata karbira ihari kandi muri bamwe usanga ari abantu benyegeza mu mazu cyangwa abagenzi banyu mugamugahora cyabagarukaga gakurisha amahera menshi hanyuma gacha bitangaza kumwe abazungu batugira abazungu batwemboza le condition zidukenesha hanyuma gacha bagaruka abazungu bifata mu mafyigo batwenga ngo bihugu bya Afrika n'ibizijya bitera imbere kandi bariko badusahura namwe ntimukore mukore nguko banyegeze karubiro ngo kugira karubiro ntiboneke abantu bagumuke ahubwo mwari kuvuga muti kugira ngo karubiro iri hano mu Burundi abantu bamaza kuzana amakarbira mu makabe no bari koraza mugabo iyo karbira ija tusabire tusubize igihano cyo kwica igihano cyo kwica uwo bafasha ari kwiba iyo karbira kuko no gusubiza igihunyo no gutera ingorane abene igihugu muvuga bace bamwica kongure vyogabanuka ariko twebwe ntidukereye twebwe nyene ntitushireho twebwe nyene twitera ingorane hanyuma cyo tuvuga ngo leta ntirikwirakora abantu sinziriye muri leta kuyango cyo gitoro kiboneke harimo ibintu bimwe bimwe muvuga kumbura umuntu akibaza ko kumbura ariho bimwe bimwe mutabona nk'abantu bava hano bakagenda kuvuga hanze ngo Burundi muhi gitoro ngo ubundi ngo ntushoye kurya n'abantu b'abarundi ibyo ko mutabivuga amugacha mukavuga ngo igitoro 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 kize hano bakinyegeze abandi birukanye ngo itoro ntikize abo bose ntabo muvuga ntabo mubona ntabwo ari kiba cy'igitoro ni kibazo cy'abantu.
abanyagihugu bafise ico basaba leta ku bijanye n'iki gitoro.
Dusaba n'ukuri umuvyeyi none kwari umuvyeyi natubereho muri byose ibi bitoro narabe ingene abanyagihugu twoshobora kwideplasa kandi tukaronka n'ingene turera abana bacu kuko tworeka abana baja mu ibarabara kandi nitwibaza yuko afise ibigo yoshobora kureramo abana bose b'abavyeyi bo mu gisagara ca Bujumbura habuze deplasema natwe bidushikira kugira abana babeho ntibikunda n'uwo baba mu rugo rwiwe ategezwa kuronka ishagaburira abana kugira ubuzima bw'abana cyane cyane abanyeshuri atafunguye sasita ntafungure mwijo ejo bukeye ntaja ku ishuri none abana bacu bagiye kuba bande
wowe singe mateka batuvugire leta kadufashe kubera ubuzima bumeze nabi ku banyagihugu hariho umuntu ajyamye inzara n'iminsi ibiri ugasanga agenda saba saba
cyage turoyeho kibuze no mu gihugu ibintu bica byononekara
leta twayisaba yuko ico kibazo cokemuka kubera ko usivye ko ari ikibazo kuri twese nibaza ko vyoba vyiza kwese turonse ukuntu twiyunguruza kandi tugashika kwihangiro ryacu nkuko leta yabidusavye
ubu abantu baramenyereye ikibaye babifata uko ibiciro biduze babifata uko kubera bafiteho bavugira sinzi bivuye kuri bo nyene abadutwara bumvikanye kuri bo ko ibi bintu ko bigeze iyo turabikunda ubyo subira kuruka gakiro kakira basi turese imana yonyene ibinjiyemo ikabahindura kubera imana ari imana icica muri bo nyene ikarondera nk'abantu banga cyangwa umuntu umwe akavuga iki kintu rega tugikemure kide mu nzira
cyatubona hanini cyakorwa yuko botora ikibazo cy'igitoro igitoro kikaboneka hamwe ibiciro by'ifungurwa bikagabanuka
mfuni nisa mamari mantaji ibintu vyifanini kandi nifanini yaduze kubera igitoro bifanini twatanguye kubikora igugwa 4036 ubigeze kuri 100,000 ibido y'amakoto yakugwa 165,000 uno munsi igugwa 195,000 urumva niyo amacana abiri none umva nkaho wonye wovuga ngo turyohewe gu
mu ijambo umukuru w'igihugu Evariste yashikirije ku bijanye n'imyaka inamaze arongoye igihugu cy'u Burundi tariki 19 z'ukwezi guheze yagarutse ku kibazo cy'igitoro.
Twatanguye ikiringo tuvuga ko ihangiro ari uko umunwa wose woronka icyo fungura kandi ko umufuko uronka amahera. Nshimishwa ko no mu majambo y'imyidogo numva bavuga bati turabuze iki mugabo ntibavuga ngo turabuze amahera yo kukigura kandi nico bavuga ko babuze si cimburwa cy'u Burundi ni cimburwa mvamakungu. Nivyo turumva imyidodombo hirya no hino mugabo ikinezereza kurusha nuko dusangiye umubabaro ico ciza turondera najewe ndakibuze nagishaka ubu rero ko dusangiye ingorane ntizitume dutubwoko kuko burya kugira umenye umusaraba wikoreye imbere yo gutisha vuko abantu ni vyiza ko bobanza kuraba nabo umusaraba bahengekeye kuko haraho wosanga ivyo rirana ari vy'abandi baririmo muzohura n'umuntu akakubwira ngo ubukene bw'ubu tuzovamwo gute ni umenye ko uwavuga uko aho hahise yarara ntibuca yavuga ati mbega aya magume tuzoyavamwo gute ariko ubu yipfuza umudugararo kugira asubire muri ya magume. Hariho rero nabandi batarira busema nkabo twita babiryanguze nabo batunzwe n'isoko gusa ivyo kurya bitabashikira neza hamwe kubera badandaza babigira nkana ahandi kubera imiduga itaronka igitoro gikwiye ariko nagira ndabaremeshe turiko turabitunganya kugira ubu bwavuba bizobashikire ku kiguzi cy'ababana n'ico muzindi ntara.
Urongo ishiramwe rikangurira abantu guhindura ingendo parseme abona ko bategetse bari bakwiye kwitwararika kuraba ibishigwa imbere kuruta ibindi. Faustin Ndikumana haraheze induzi birabivuze ariko umwe nabakorera mu gisata cy'ubutunzi mu gisagara cha Bujumbura
mu bisanzwe tegeza kuja imbere bwa mbere ni bisata biba bijejwe gukura ubukene mu gihugu bijyanye no kubwiza umwenda hacaba icyo bita rero mu gifaransa bakita agrandissement de l'espace budgétaire. Espace budgétaire ucugenda ukaraba icyo twakwita amadepense adakenewe ukayagabanya adakenewe ukavuga uti nyimba turiko turirwa turagira iminsi mikuru aha n'aha n'aha ibintu bihangarike nyimba twirirwa turaduga mu ngendo zidakenewe tubihangarike nyimba hari abantu amahera aza aha n'aha adakontorwa tuyakontorore ugahita usanga uri kuruka amahera menshi apfa ubusa ukaraba n'ayandi naho bayongere yawe washaka nawe atuje ayandi n'imfashanyo yaje ugatuvuga ati aya rero ngira ndayatware kugira amabara akogwe neza amazi meza aboneke kandi bigaragare amatara aboneke mu gihugu abashorera ibintu hanze bashigikigwe amadovize yiyongere inzego zije kugwanya igiturire zishigikigwe dukontorora amahera ntanyonogwe kuko numvijanye no cyo bita kongerezo espace budgétaire no kugwanya abayanyuruza birajamo kugwanya abayanyuruza kutatwara mu depenses zidakenewe iyo sukarabukarabukaraba ni kujya no mu muryango nshobora kuvuga tuti nahora nk'amacupa 20 ku kwezi nzonywa 2 ingendo nahora ngira zidakenewe ndazihagaritse amamanza nahora ntegura ndayahagaritse ibyo byose ndabikoze kugira nubaka akazu kadoza karampa amahera muri retraite yego n'igihugu nuko ugahagarika ibyo iyi minsi mikuru ndayihagaritse iyo kwago na mama minsi mikuru y'amadiplome y'abana y'ibiki ndabihagaritse amahera se ndaje ndondera kadeni nubaka akazu kanzopangisha muri retraite n'igihugu nuko reka duhagarike ibyo duhagarike ibi twubake amabarabara meza tugira iki ashobore gutuma ba bantu bagwiza umwimbi bashobora kugwiza umwimbi ni bije rero ushiramo ubwenge ukazuraraba n'ingene defense washize imbere zizokuvyurira umwimbi ahubwo umwakutse mu gutoza amahera amashashi mu kugwiza mu kugabanya ubukene mu kongereza ingene abantu bashobora no kwinjiza imitara ni ikintu rero gihambaye icyo bita mu kiyumi kiragoye kuba bwa bita l'espace budgétaire kugira uronke amahera aza gukora ibintu bya nkenerwa gusumba ibindi nako karoro ntanze nawe mu muryango urashobora gufata inyungu habenizo wahora wiguragura impuzu zishasha ati ndaga nzogura ipantaro imwe ikomeye ndayambara iminsi kandi izuba irambeshejeho
Washington ijwi rya Amerika
Umuvugizi w'ishyirahamwe gishinze kugwanya igiturire n'isesagugwa ry'amatungo ya leta Oricomo Jandu Wimana aragaruka kubyo abona leta yoba irakora mu maguru masha
Uburundi aho bugeze bwari bukeneye abagenzi bwari bukeneye vuba cyane kunagura ivyerekeye imigenderanire kurondera imigenderanire n'ibihugu batari basanganywe kugira ngo barabe ico vamwo barabe ico bushobora gufasha mu kugwiza abajya abantu baza gushinga imitahe mu gihugu abava mu bindi bihugu aho rero aho niho Burundi bwo hava bukaronka ayo madovize bushobora kugura ibyo by'igitoro n'ibindi ibijanye rero n'ibi byo kunywana n'ibindi bihugu birava n'ingene igihugu gisanzwe cyitunganije birava ingene igihugu gisanzwe kibona ko ari uwo muti mugabo rero twebwe ikintu twishe ngahe Burundi ntitwemera n'ingwara turwaye ubu abategetsi bacu ntibemera ko igihugu kigeza hatemba ntibashaka kuvuga aho bagwaye bavuga ko igihugu cifashe neza bavuga ko ibintu byifashe neza kandi biboneka ko igihugu kigeze aho umwansi ashaka ivyo rero imbere yo gukira ingwara bwa mbere urayirata hanyuma ugaheza rero ukayivura ivyo rero leta twisaba ko yovuga igasohora amatangazo ikerekana ko igihugu kigeze ahatemba igasaba abanyagihugu kuyifatafata kuyifata muri ibyo bihe bitoroshe igafasha abanyagihugu kwigwana ko mu gusaba ibyo bihugu duhanye imbibe bigashira nk'amastasiyo y'igitoro hafi y'imbibe kugira ngo abarundi bashobore gushika kukinywesha bitagoranye ariko nibagumiza amastasiyo mu mitumba ariya mu bisagara biri kure y'umupaka w'u Burundi n'ibyo gihugu bizugurana cyane kuko murazi yuko kugira ushikire iyo igitoro kiri ugomba kuba ufise ikindi iyo rero kiri kure ufise gike ntushobora kugishikira ivyo rero nivyo leta yoba irakora ariko naho biri mu muti utaramba boba barabikora mu kurindira ko leta ironka mikoro kugira ishobore gukorosa igitoro abarundi gikwiye nk'uko byamye hambere hose
ikiganiro dusangira ijambo naha tukigarukirije mwakoze kudukurikira mwari kumwe na jewe Thierry Ndayishimiye
dusangira ijambo Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Turamushimiye Thierry Ndayishimiye uri Kigali mu Rwanda. Dushimiye kandi namwe mwese muri mu Burundi twifashishije mu gutegura iki kiganiro. Namwe mwatwumvise aho muri hose, turabasabye mutugezeho ibitekerezo byanyu, mutugezeho ibyifuzo byanyu, ndetse nuko mwifuza twabanogera kurushaho. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.